Ambassadeur Jean Bosco baregeye murakoze cyane kuganira na radio y'i Amerika kuri uno munsi Burundi ngahamwe Amerika bwahimbaje ukwikukira ku gihugu cy'u Burundi ku nshuro ya 62 tukaba twabonye abarundi baje guhimbaza uwo munsi mukuru ngaha ku rugo rwanyu i Washington ijambo nyamukuru mwatekeye abarundi baba ngaha muri Amerika kuri uno munsi ryari rihe
murakoze cyane nk'uko mubivuze uyu munsi hano mu gihugu cya Amerika aho ubuserukizi bw'u Burundi ukorera aha ubuserukizi Burundi aba niho abarundi bava mu mihingo itandukanye yo muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahuriye tukaba rero twahuye kuri uno munsi wa gatandatu kugira ngo duhimbaze umunsi u Burundi bumaze imyaka 62 buhabuje intahe yo kwikuki uwo munsi ukaba usanzwe wahimbazwa itariki imwe mu kakaru uko umwaka utashe rero wahimbazwa itariki imwe mu kakaru mu gihugu iwacu ariko umunsi wa mbere ngabo kubera ukugene ibintu by'akazi no bimeze ntibyakunda ko tuza tuwuhimbaza uwo munsi kiza twari kugira ngo abarundi bava hirya no hino bashobore kuba bari hano nicyo gituma twaciye tufishyira uno munsi wa gatandatu hanyuma ijambo nyamukuru rikomeye twagomba ko abarundi batahana kandi aribyo twashikirije ni uko imyaka 62 irangiye Burundi buhabuje intare kwikukira ari intambwe ikomeye mu gihugu ukaba wahimbajwe ku cihugo aho bavuga bati ukwikukira nyakuri nuko igihugu kiba gifise umwidegenzi mu by'ubutunzi icyo rero nicyo cihugo nyamukuru nicyo nanagaruse ko mu jambo nashikirije hanyuma icyo nasabye gikomeye nasabye abarundi baba hano kubwambere na mbere twugira ubumwe tukabumwe hanyuma tumaze kugira ubumwe tugashobora gukorera hamwe kugira ngo umwidegenzo mu bijyanye n'ubutunzi ushoboke n'abasaje yuko ibyo babona ibyo biga hano ibyo bafise hano ubwo bumenyi bo baronse bawuca kubushyira mu ngiro mu gihugu iwacu kugira ngo uwo mwidegenzo mu by'ubutunzi uboneke hanyuma dushobore gushyikira na kuri yambo na kazoza y'2046 ya nyiricyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi
ego twabonye ko ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu nabwo bwarungitse intumwa zabo kugira ngo mushobore kwiginana uwo munsi nabo nyine mwifuza ko bashikana ku ndongozi zabo Perezida Joe Biden iki kuri uno munsi bifatanyije namwe ku byo muba mwaganiriye ku byo muba mwifuza ku biro byabo
murakoze cyane nk'uko mubivuze nanezerewe kuko nabonye abantu bishya abantu babiri cyampimbaye nkuko mubivuze ujejwe ikigega cy'ujejwe Afurika hamwe n'ujejwe u Burundi twasabye cyane mbere twanahuriye ko nuko nkuko nabo nyine yabivuze u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twabandanya gukorera hamwe mu byo guteza imbere ubutunzi kandi nawe yavuze no mu ijambo ku byerekeye cyane cyane umuyagankuba kuko mwazi umuyagankuba utahari iterambere ntirishoboka rero hariho umugambi ukomeye witwa Power Africa mu Cyongereza niwo mugambi uri kurakorerwa ko cyane kandi no mu Burundi uwo mugambi uri ku ntambwe nziza aho mbere n'uwurongoye iwacu no mu karere afise imbere na Nairobi nawe yari muri ibi birori yari yatutse karashika uwo mugambi rero uri kurakorerwa ko cyane hamwe rero n'indi migambi nk'uko mwumvise yavuze ibyo bya malaria byo kurwanya malaria n'indi migambi itandukanye ibyo rero ni ibikorwa bitandukanye bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi n'ubundi twasubiye gusaba yuko turushizaho kubishyiraho ingufu kugira ngo iterambere rikunde nuko umuyagankuba ushobora kuba wabonetse mu gihugu cyose abarundi bashobora kuronga umuyagankuba ukwiye icyo rero kinacyo kikaba ari ikintu bari kubarakorera ko mbere aho ngo uwo mugambi twifuza yuko mu myaka indwi igihugu cy'u Burundi cyoba kimaze gushaka ku 70% y'umuyagankuba aho ndiko ndavuga n'ahari ya ruguru mu misozi iwacu ruguru ahariho hose mbere n'umushikiranganji wari iby'umuyagankuba yaheruka hano mu kwezi kwa gatatu kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro rero twizeye yuko bizobandanya kandi kuko uwo mugambi nk'uko mwabivuze igihe ntanga amakiriti kwa Perezida Joe Biden yarawugarutse karabishimangira kandi numva ko biko biragenda neza
muri kino gihe u Burundi buriko buca mu bihe bitoroshye by'ubutunzi butifashe neza cyane cyane ku bijyanye n'ibura ry'igitoro n'ibindi byinshi abarundi baba muri kino gihugu mwifuza gukorana gute nk'umuserukizi mushasha muri kino gihugu mugiye kubafasha mu buhe buryo kugira ngo nabo baterere mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse
murakoze cyane nk'uko mubivuze maze iminsi itari myinshi ndi hano ni nk'amezi atanu muri amezi atanu ndamaze kuvugana n'abarundi batandukanye bava mu ma leta atandukanye murazi yuko muri kino gihugu hari abarundi batari bake hanyuma sisi hano na huyi rafisi migu itanduka hiyo nga bose nagia gita kufuga na bami wami bose mumigu yao kani tuwala kani yelezu uburundi rafisi wazo itanduka ni kani uraji neza so uburundi kusaa yili huku itanduka ni mwe Afrika haiki kiwazo chuku hurari hau kubura kwa madorari hanyuli huku yoko ya itandani utunzi hili wawara chokini hiyo nga rusi watu bitabita matuburi bintu bimwe bimwe n'igitoro n'ibindi ico ni kibazo cyo twagwana naco kandi leta icyagenze ukishoboye mugabo yo nk'abarundi ngarutse tuba muri iki gihugu usaba yuko twese ejo tumaze kuba umwe ko twoheza tugatangura intambwe ikurabye n'ibintu twose turagenza kwegeranya uburyo dushobora kuzofasha igihugu cyacu rero ikintu no munsi ntoca mvuga ngo kizogenduka mugabo ico nizeye tumaze kugira amanama atandukanye tukumva ko turi umwe dushobora kugishikana
ego murakoze cyane ariko ntitworangiza ambassador Barege tutababajije akabazo ka FM y'igihugu cy'America mu gihugu hagati ntigisanirana mbega ho bahari intambwe yoba ikirigwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke kugira ngo no mu Burundi hagati uretse muri America aho nyine no mu bindi bihugu ariko mu Burundi naho nyine radishwe cy'America ishobore gusanirana
murakoze cyane jewe icyo kibazo ndazi uko nka BBC ndazi gihe nta mu Burundi barigeze no kuza barakora ikiganiro nyine cyo bari umukuru w'igihugu cyo gihe nari hijejwe ivi kugendanira umukuru w'igihugu abantu baraje barakora ikiganiro rero ubaherutse no gutora ujejwe ivyo kumenyesha makuru ibyo bita Conseil National de la Communication n'ivyo yuko vuba akabaza aho kuba kari kageze gashobora gutora igishu birango radio isubiye kuvuga ko nyine cyo umukuru w'ubucasha yari yavuze ati ibinyamakuru nibivuge byitegenze kandi uva ko nkuko ndabivuze na BBC baraje baratanga ikiganiro niho nari narabyibone nizige yuko rero ngira ngo vuba ijwi rya Amerika bashobora kuvugana n'abajejwe ibyo kumenyesha amakuru ngira ngo mu minsi itari myinshi ikibazo kigatorera umuti
murakoze cyane ambasaderi Jean Bosco Barege aserukira igihugu cy'u Burundi hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi mufashije kugira ngo muganire na radio y'Amerika
murakoze cyane n'undi munsi kaza.